iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaburamukije nshuti, turi kumwe kuri mikro 10 na Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Hagati itariki 13 n'itariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2023 habereye i Abidjan ku mugwa mukuru wa Cote d'Ivoire, Uganda, ku kugene amaleta y'ibihugu byo muri Afrika byofashanya neza ku mbibe zavyo. Ugo Uganda rwari rushingiye ku masezerano ya Niamey yatewe ku igikumu mu gisagara cha Malabo muri Guinea Equatorial mu mwaka w'2014. Amasezerano agenewe gufashanya hagati y'amaleta y'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika kumbibe zavyo. Ibiganiro vyashimikiye kuvyerekeye kwemeza amasezerano y'i Niamey kubijanye no gufashanya mu buryo bwiza hagati y'amaleta y'ibihugu byo muri Afrika kumbibe zavyo, gukuraho inzitizi ku ruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa, hamwe no kubahiriza umutekano kumbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Gushika ubu n'ibihugu bike vya muri Afrika bimaze kwemeza ayo masezerano bikayashira mu mategeko yavyo abigenga. Umugambi ushaka gushikwako nuko ibihugu n'imiburiburi 15 vya muri Afrika biyemeza kuyashira mu ngiro kugira ashobore kuja mu bikogwa. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye ambassadeur Fred Ngoga Gateretse ngari yitavye inama yabereye ya Abidjan. Gateretse n'umuhanuzi mukuru wa komiseri ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Umutumire wacu ari i Addis Abeba muri Ethiopia. Ndaramukije mutumire.
Ndaramukije nani cyane gose.
Ndashaka ndababaze kuri iki kibazo cyo gukorana kw'ibihugu byo muri Afrika mu turere twegereye imbibe zavyo. Icyo kibazo mubona kifashe gute muri iki gihe?
Murakoze cyane ku mijambo. Mu by'ukuri ikigo tujejwe ni ikigo cyashyizweho mu 2007 n'abakuru b'ibihugu, bakaba baduhaye intumbero yuko dufasha ibihugu bya Afrika gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu mu gukwira dukingira amatati, hanyuma no gukorana neza ku mbibe z'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika. Hamigira gatatu naho ndi gukomeza ibigo bijejwe imbibe muri Afrika. Ibyo abakuru b'ibihugu bafashe idongingo kuko ari amaze iminsi babona yuko hari amatati menshi hagati y'ibihugu bitumvikana ku by'imbibe, hama cyane cyane no mu ntumbero yo korohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri Afurika, kuko ntushobora gufashanya urudandazwa atariho gukorana neza hagati y'ibihugu, cyane cyane ku byerekeye ibintu by'imbibe, kugira ngo babatuze nk'ababisha bakingire ibiza by'indwara, mugabo cyane cyane no kuraba ukuntu aho hantu hahurira imbibe ukuntu umuntu yateza imbere, kuko kenshi muri Afurika usanga barahibagiye. Rero muri iyo ntumbero uko byifashe nuko ubunye turabimara ku kazi tumaze gukora ku byerekeye nko gutunganya imbibe ziboneka hagati y'ibihugu. Tumaze gutunganya ibice bishyika 40% kandi tukaba tugomba kuzuba twararangije icyo gikorwa mu 2027 nk'uko abakuru b'ibihugu babidusabye. Hariho nk'uko mubizi n'umutekano muke cyane cyane muri Afurika y'Uburengero. Urumva rero no mu guhura hariho kwiga nyine ibihugu byokorana hamwe kugira ngo bakingire n'ibyo biza iterabwoba kenshi rikunda kwabera. Murakoze.
Hari amasezerano asanzwe ariho ku byerekeye gukorana hagati y'ibihugu byo muri Afrika ku mbibe nk'ibyo mwari ko muravuga byo gukorana no gushiraho imbibe ziboneka arahari
ego arahari ari amasezerano yasanzwe ahari mugabo si hose nayo mpamvu abakuru b'ibihugu bashizeho ikigo tujejwe kugira ngo ako kazi tuheraheze kuko karatanguye nko nabivuze tumaze gukora ibishika kuri 40% mugabo urabye nk'imbibe nyinshi zo muri Afrika hariho zimwe zagiye zirahinduka kubera ibihe bihinduka hariho n'ibintu byerekeye inzuzi zagiye zirahinduka nazo nyene hanyuma mu by'ukuri nk'uko mubizi burya imbibe abakuru b'ibihugu muri Afrika mu gihe 1964 i Cairo baremeje yuko imbibe twari dufise igihe twikukira arizo tuzogumana kugira ngo twirinde amatati mugabo izo mbibe naho bazaho ziri zigomba kuboneka neza hagati y'ibihugu kugira ngo ibihugu ntibizoze birashamirana
n'ikibazo kitoroshe muri Afrika mu gihe tuzi ko izo mbibe nyinshi ari mbibe ziragi y'ubukoloni ibihugu byinshi ugasanga ku ruhande rumwe n'urundi rw'imbibe bibabihana abantu ni bamwe ariko muravuga bishobora gutera ikibazo no kwinubana hagati y'ibyo bihugu ku mbibe bibabisangiye kubera abantu benshi usanga bari hijya no hino kuri izo mbibe ari bamwe
cyane gose kwiteza n'imbere twebwe mu by'ukuri dushaka yuko izimbibe zizoba ibiraro mugo ntizizoba inzitizi
ku batera kamo ivyo narabikoze ko mu gitabo cyo guheza amashuri kuri Université y'Uburundi mu gisata cy'amategeko nakoze kuri ico kibazo kujyanye n'amategeko kibazo cimbiye zo muri Afrika harabatera kamo bavuga ko kubera igihe haba ari yakoraniro y'i Berlin mu mwaka w'1884 cyuko gabanganya ibihugu byo muri Afrika babicagaguye ku nyungu zabo harabasaba muri Afrika bavuga ko izo mbibe zosubirwa mwese ko mubibona
oya siko tubona icyo kibazo cyaraganiriwe cyane gose mu 1964 i Cairo aho abakuru b'ibihugu babiganiriye bakavuga bati nitwasubira kubyugurura ibi bintu bizotera amatati menshi muri Afrika niho rero bacafata ingingo yuko imbibe twaronse twikukira igihe twikukira arizo tuzogumana mugabo yuko tuzokora cyane cyane kugira ngo izo mbibe icyambere na mbere turabe ukuntu ziboneka neza hagati y'ibihugu hanyuma tuzihinduremo ibiraro nizibe inzitizi kubenegihugu kuko nk'uko muyizi wabivuze neza cyane gose nk'uwashobora gusanga nk'abantu bavuga nk'ikirundi ubatora Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda ukabatora i Congo cyangwa ukabatora mu Burundi umva muri Kenya hari aho usanga bamwe bafise nk'umwana bavukana umwe ari umuganda uwundi ari mu Kenya birahari muri Afrika hose ni ikibazo gihambaye mugabo twebwe twariyemeje dukurikiye intumbero z'abakuru b'ibihugu yuko twebwe ku mugabane wa Afrika yuko imbibe zacu zitazoba inzitizi mugabo zizoba ibiraro hama kandi yuko tugomba no guteza imbere cyane cyane ako karere kerekeye imbibe kuko bubiravye neza na karere kenshi mu bihugu byacu kaba karibagiwe hama ugasanga hariyo ubukene ugasanga nabo babisha n'abantu bagira imibiterabwoba ariho bajya kondera cyane cyane abantu rero niko kazi tuko turakora muri iyi minsi nizo ko twaganira ya Bija
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Safi uratwumva Safi
ndabona neza cyane
muhamagaye muri he Safi
turi mu Rwanda mu karere ka Rwenga umurenge wa Buyoga
mufise ikibazo mubaza umutumire cyangwa icyumvire mushikiriza mubishikirize
so ikibazo nababaza umutumire wa nyine nk'ubu urabibona nyine turi mu Rwanda urabizi Rwanda nago ruhuza na Congo neza kubera iriya mitwe nyine yose biriyo hari n'ibirego babashinja mu Rwanda nibaza ni urambariza nk'umutumirwa nyine nk'iyi EAC nago yateranira hamwe igafata umwanzuro ku buryo yakikemura ibibazo hatabanje kuzamo biriya bihugu n'ubundi byo kumugana y'ibirayi
murakoze
murakoze nawe
umwishure
cyane nambe nagenda mushimye ko na ico kibazo sinzi mwaka kwagira akurikirana ariko abakuru b'ibihugu bo muri EAC baragihagurukije ico kibazo uretse kugihagurukira baravuga yuko ico kibazo ari kibazo cha politique akabamo mugabo no gukemura ikibazo cha gisirikare nkuko mubizi barafashe ingingo yuko hari ico bita ibiganiro by'i Nairobi bihuza imigwi yose igwana yo muri Congo igahuzwa n'umuhuza wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta hama barafata n'izindi ngingo yuko bohereza ingabo mu bice by'uburasirazuba bwa Congo kugira ngo barabe ko bufasha mu kugarukana amahoro icyo gikorwa kirabandanya rero birakomera mugabo ikintu gihambaye no gushaka gukemura amatati hagati y'ibihugu naho bikigoye nta kundi buryo abanyafrika tugomba kubana naho tuzoshirana kandi ntawe utora umubanyi mugabo tugomba kubana kuko burya nta kintu kiruta amahoro kandi mu bihugu by'ibiyaga bigari ngira ngo barabizi. N'ubundi ko ndabaganiriza nubamenyesha yuko ari inama izoba ku itariki za 27 z'ukwezi i Rwanda muri Angola, aho bazosura guhura kugira ngo barabe ukuntu ibintu bigenda bitera imbere. Mugabo nk'uko mubizi amahoro ntiyoroha, mugabo nicyo kintu cya mbere gihambaye mu buzima bwacu cyane cyane muri ako karere.
Mwigeze kuvuga ko uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu muri Afrika ko twiyuragiwe mu bijanye n'umutekano n'iterambere, mwovuga impamvu n'ikiye cyariteye?
Kenshi mubirabye neza ikibazo ni barahibagira cyane gose kwera yuko kenshi usanga amaleta akorera kenshi mu bisagara bikuru bikuru, ariko si ndugwa kwera muri Afrika hariho aho babyitaho cyane gose. Mugabo kenshi usanga ari nk'ahantu bibagiye ugasanga ntibahitaho cyane cyane nk'uko barakwiye kuhitaho. Mugabo ubu rero cyo turiko turabona ni uko hapfuye kwitaho leta ikwiye gukomera muri ibyo bice, kuko itahari ngo itange amaserivisi ku banyagihugu bivamo ingorane zikomakomeye cyane gose, bivamo ubusuma, bivamo ibintu byinshi. Rero ubunye icyo tubona ni uko hari umuvuduko ku mugabane wa Afurika yo kuraba ukuntu boza baritaho ibyo bisagara biri hafi na hafi ku mbibe, bakubaka cyane gose amabarabara ngira ngo murakunda kubibona. Mugabo n'ukuri mu bindi bice bya Afurika aho hibagiwe cyane gose, aho n'ibarabara rihari ugasanga aba nk'abantu atakina kime kihari cyo kubafasha, ugasanga na leta ihari ntibikomeye cyane gose. Rero nicyo gituma cyo turakora cyane gose kugira ngo turabe ukuntu nk'ibyo bisagara biri ku mbibe ukuntu byoba ahubwo ari bisagara biteza imbere cyane cyane ibihugu byacu hako biba ingorane.
Stella Mbarukeye, Mbarukeye uratumva?
Ndikumva neza cyane.
Uhamagaye urihe? Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda.
Ufite ikibazo wazo mutumire icyumvire shikiriza?
Ikibazo namubaza nk'uko ibihugu bigabanyije Kongo n'uze n'u Rwanda, murabona imipaka ukuntu bayiciye aba ariko yari iciye mbere, urabona iriya mipaka kugira ngo ubukonyi buze ntabwo ariko yari kasa. Buriya nta kuntu inama zaterana bakaganira ku buryo wenda bagusubiza uko byari bimeze, cyangwa buriya umuntu agiye kurwana wenda ni nk'urugero ibihugu byombi bikarwana, u Rwanda rugashaka gusubira mu butaka bwabo, byagenda bita nabyo biri mu bintu twegereza amakimbirane kuko u Rwanda rwari igihugu kinini, ariko urebye ukuntu kingana ahagaze ariko bikwiye kugenda. Nicyo kibazo cyanjye nari ndi kubaza.
Ndabashimiye.
Murakoze cyane.
Mu mwishuri ya Ambassador Fred.
Murakoze cyane gose. Ibyo onye mu by'ukuri ni kibazo kiri mu bihugu byose bya Afurika. Urumva igihe bajya imbere bakajya kugabura umugabane wa Afurika baragabanye ku nyungu zabo, bisigira ingorane imboni zidashoboka. Ni nayo mpamvu abakuru b'ibihugu mu 1964 bavuze ati imbibe twaronse twikukira tuzozigumiza uko kuko tukajya kubyugurura ngo dusubizanye ngo turabe ngo ibyo badutwaye byotera amatati akomeye cyane gose muri Afurika, kandi ugasanga nk'ibihugu birasambutse. Ubu rero nicyo gituma gihambaye cyane gose yuko n'izo mbibe twaronse twikukira yuko ubuntu dusubira tukazandika neza cyane gose abantu akamere aho ziri. Mugabo nk'uko nabivuze izo mbibe ziri zikizi, ariko ziri ibiraro bituma abantu bahahirana bagenderanira, kuko nk'uko yabivuze imiryango turayifise hose badukoreye ikibi. Mugabo ubu natwe ni ukuraba ukuntu twiyubaka ntidusubire mu kahise kuko kahise kashobora kubyara izindi ngorane.
Elias Maseka aratwakuye, uratwumva?
Ndabumva neza. Mwiriwe.
Mwiriwe.
Mwiriwe neza. N'amakuru?
Amakuru ni meza. Mufise ikibazo ni cyangwa icyumvire mubaze umutumire?
Twashaka kubaza umutumire mbwa twabisomye mbwa ahantu turi iyi radio inifata ni interano twashaka guterera
muyitange.
Ubona mu bihugu byacu byo muri Afurika intererano twotera cyane cyane nuko bukomeza umutekano ku mbibe, kandi bakugurura imbibe cyane zikama zikora ziko zirakora 24/7.
Mutumire icyumviro mucibaza kwiga?
Na icyumviro cyo kugurura imipaka mnani
amasaha 28 kuri 28 nibyo ariko arasaba.
Arakoze cyane gose. Igihe nari muri Afurika y'uburengero bariko barabivugana nabo nyone babiganira, kuko barabonye yuko imipaka igumye yuguruye biratuma abantu bahahirana bikazamura n'ubutunzi. Rero nibaza yuko niyo tugana tuja ngira ngo muri mwebwe murabizi yuko ubunye gahunda yo muri Afrika ariyo kuraba ukuntu ngira ngo mwarabyumvise twogira urujya n'uruza atanditizi y'ibidandazwa ku mugabane wose wa Afrika. Nibyo bakuru b'ibihugu biyemeje, hanyuma rero ivyo nabyo kugira ngo bikunde bizoba ngombwa yuko imipaka iguma yuguruye, bibe ngombwa yuko abajeje umutekano ku mipaka bakorana neza bibe ngombwa yuko haba no gukomeza ibigo by'imipaka ibyo byose biri mu ntumbero y'akazi ko turakora kandi ndabona yuko abanyafrika bose barabibona ubunye yuko kugira ngo tuzotunge turi abanyafrika tutarinze kuraba gusegereza ku bandi mu kudandaza hagati yacu twebwe twenyine tukazamura imitungo yacu tukaronka n'ukuntu dushobora kwiteza imbere nicyo rero niyo gahunda turimo amakani yibaza yuko ubiradi uko bikoragenda bikogenda neza cyane rwose mugabo nubabwira yuko si hose kuko hariho ibihugu bimwe bimwe biteye imbere nubwo nko mu gace ka yase afurika y'ubuseruko birateye imbere cyane rwose nk'uko urashobora kuva mu Burundi ujya mu Rwanda ukajya Tanzania ukajya Uganda ukagenda gushika muri Kenya mbere no gushika muri South Sudan atakikugoye ubu barabikora cyane rwose abantu baragenda urujya n'uruza n'ibintu bigaragara bihari haracyariho ingorane nyine ahantu hari umutekano mukeyi mugabo ndibaza yuko ko ariyo ntumbero abakuru b'ibihugu bafashe kandi hakaba n'ubushake bw'abenegihugu nibaza yuko bizotse barije mu ngiro hose mugabo urabye nko mu bihugu biri muri Afurika y'Epfo haracyari ingorane cyane cyane kubera hari ubukene bwinshi mu bihugu byacu hakaba n'uburinganye hagati utari byiza hagati y'abenegihugu kenshi haje nk'abanyamahanga bashasha usanga hakavutse ibintu by'inyanko ugasanga havutse ibintu by'amatati atarakenewe ibyo rero ni ibintu byari cyane cyane muri Afurika y'Epfo mugabo naho nyine tuko turashyira n'ingufu kugira ngo tusabe ukuntu ibyo bibazo byohaba byoroshye kuko kenshi ibibazo by'imbibe usanga ari ibibazo bya politiki mugabo aho ari gushaka ko abakuru b'ibihugu kenshi birakemuka
nakomba ngaruke gatoyi mariko muravuga ku byerekeye amasezerano yorohereza uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'abantu cyane cyane ibidandazwa umugabane wose wa Afrika amasezerano yashyizweho mubona gushika ubu amasezerano yifashe gute nibyo bihugu bimaze kuyemeza mubona intambwe amasezerano amaze kugira araya mariko muravuga ko ari ikintu gikomeye cyane ku mugabane wa Afrika
Novuga yuko uyu mwaka ikivugo cy'uyu mwaka mu bumwe bwa Afrika ni gushyira mu ngiro ayo masezerano ni ukuyashyira mu ngiro rero mu kuyashyira mu ngiro hariho ibisabwa ku bihugu nk'ibi by'imipaka nariko ndavuga y'imbibe kuraba ukuntu imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu gukorana neza ku mbibe z'ibihugu mugabane naza ariko muri rusange ndabona yuko harimo ishyaka ryinshi cyane rwose ry'abakuru b'ibihugu byacu n'amaleta biracyifashe neza mugabo haracyari akazi kenshi ko gukora kugira ngo ibihugu byose birimo Afurika uko bingana bigende ku muvuduko umwe navuze yuko mu bice bimwe bya Afurika bigoranye mugabo ndabona yuko bose barabyumvise barumva neza irimwo rero ni ku kazi turi ku kivi navuga yuko umva niho tugitangura reka turabe nko mu myaka itanu uza ingene ibintu zifashe
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise habakubaho Norbert uratwumva
ndumva neza cyane
uhamagaye urihe Norbert
ndi bajyara z'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ikibazo icyumviro
mbere manze ndashimire n'ibyo bya Amerika mwa mwateguye iki kiganiro
murakoze
ariko se nibaza nti ayo masezerano yo kugira ngo ahereze wenda ibihugu bya Afurika kugira bikora neza mu bucuruzi usanga hamwe na hamwe atubahiriza ugasanga hari ibyangombwa babasaba birengeje ubushobozi wenda niba umuntu ashaka kuzana nyine nawe kuri nka Dar es Salaam cyangwa se abizana wenda nko mu Rwanda ugasanga ibyangombwa biracyamugora kubibona ni gute bazajya boroherezwa ese ni gute ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa agasinywa biciye mu mucyo
ndabashimiye ambasadeur Fred
ndagiye cyane rwose n'icyo kibazo abagije uyu muvandimwe nagira ndamubwire yuko kenshi abantu barashyira umukono ku masezerano mugabo ugiye kubiraba neza ugasanga abantu ntiboroherezwa mu kugira urudandazo ibyo rero byari no mu bintu twagiye kwiga Abidjan cyuko turi ukuntu twakorana ku mugabane wa Afurika kugira ngo aya masezerano ajye mu ngiro kugira ngo abantu boroherezwe kuronka inkaratasi bagabanye inkaratasi hariho n'ikindi kintu gikunda kuba kenshi ku mipaka ugasanga nk'umuntu yagiye kudandaza ugasanga baramwatse ruswa ugasanga baramujuragije agaca mu ngorane nyinshi kandi bidakenewe ibyo byose ni byo twaganiriye tuko turaraba ukuntu mbega twavuze tuti mbega ni gute amaleta yokorana kugira ngo izo ngorane zihari zive mu nzira nicyo gituma iryo sezerano ry'imyame twavuze rikomeye cyane rwose kuko bizotuma ibihugu bikorana neza ku mbibe kugira ngo nk'abantu bacu boroherezwe nibaze barabagora ejo bundi abantu bari ko ari doga bavuga bati hari ibihugu gendamwo bya Afrika mu bisanzwe werekanye patrol yo muri Afrika byari kuba byoroshe ariko ugasanga baratugora barabakaruswa cyanke ugasanga barabiba ibyo byose rero ni ibintu twiyemeje yuko tuzokora kugira ngo tubikure mu nzira twohereze abanyagihugu bacu aho bajye bose bakajya mugabo ikintu kinshimisha kwizi saha urabye neza na neza nk'ukuntu abantu bagenda mu karere hariko mbuga karere ka Afrika y'Ubuseruko urabona ko hateye intambwe ikomeye cyane rwose kandi ndabona yuko n'imbere hari heza
banya nk'imbona Claude ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane
uri he
jewe ndi mu gihugu cya Zambia
ubise ikibazo baza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
ufite ikibazo baza umutumire n'icyumviro
mubishikirize
ubwa mbere ko nagomba gushima cyane ko mwatumiye umutumire numva nibaje ko ari umurundi
no murundi
yego cyane niko numva aravuga mu murundi muri ibi bihugu rero dutuyemo akano karere ka Afurika cyane cyane nka Afurika y'Ubuseruko niko ndavuga umusanzu turafite pasiporo imwe igenga ibihugu nk'imwe kwinjira nta viza ariko mu bijyanye n'ibyo by'imbibe nyine niho nashaka guhagarara cyane kuko mu bijyanye no kugendagenda kw'abantu sinzi nk'abarundi cyangwa n'ibindi bihugu binjira sinzi ko ari Burundi gusa aho usanga uno munsi twitongotse muri Afurika imwe tugakoresha na pasiporo yemewe nko mu karere kamwe ariko ugasanga n'ubu turacyari nk'ukuriha nk'amaviza muri ibi bihugu tugeze ku mipaka eske bigenda gute nifashije uwari ngaho ni iyihe nyungu y'umunyagihugu kuba turi mu karere ka Afurika imwe kuko mu bisanzwe turi mu muryango umwe ibifasha gutera imbere ubwa mbere ni ubutunzi n'umutekano ubwo rero ubutunzi nk'igihugu cyacu nibyo ku rundi rugezo rw'igihugu cyane hanyuma ku by'umutekano umutekano uza kuboneka mu gihe abanyagihugu batekaniwe muri byose noneteko ko hariho abantu bambukiye bakajyana ahandi ugasanga ari turacyariha amabwiriza atari mu kuri mba tukarihishwa tugeze ku mipaka uyu dufasha gutahura igituma bimeze uko nihe nyungu
murakoze umwishyura mutumire
yego murakoze cyane rwose mwene wacu ndamwumvise ari muri Zambia nagira mvuge yuko ibihugu byo muri Afurika y'Epfo nari nabivuze baracyafite ingorane ku byerekeye kureka urujya n'uruza n'ibihugu byo muri Burasirazuba ibyo nabyo biba kubera yuko barafise ibintu byerekeye ukubura akazi kw'abantu babo cyane rwose hamwe bagaca bibaza yuko abantu rero baje kubatwara ubuzi bwabo bigaca bicaye n'uruhagarara ejo bundi hariho n'abategetsi bo muri Zambia twako turaganira bari bafashe abarundi abanyarwanda barayobora baragenda aho basanga barabagora mu by'ukuri ibyo n'ibibazo biri kuraganirwa n'abakuru b'ibihugu kuko turabizi barabibona mugabo ariko arabiganira cyane cyane muri ibyo bihugu hari ingorane kugira ngo barabe ukuntu ibyo bibazo babikura mu nzira kuko yabivuze neza burya ahatari ubutunzi nta mutekano atari umutekano nta butunzi buhaba kandi abanyafurika ubundi tugezaho n'ukuri twari dukwiye kwisanzura ku mugabane wa Afurika kuko ngira ngo murabona ahantu hose ntawe udushaka urabona iyo hageze kurwanya ibyiza nk'iby'indwara bya korona abantu bose bariraba ariko twebwe tugasanga dusigaye inyuma ubu rero natwe cyo dukora muri uyu mugambi wo kugira ngo umunyafurika yisanzure ku mugabane wa Afurika hose ntibizokoroha mugabo niyo ntumbero hanyuma harimo no kuganira kw'amareta mu kazi dukora tuzohora dusaba amareta yuko yoza araganira kugira ngo akure mu nzira nk'ibyo bibazo yavuze byo kujya amaviza ngira ngo nk'uko mubizi twe mu Burundi leta yacu yarakuyeho ubundi nta umuntu wese ukwiyisa arashobora kwinjira mu Burundi akaronka viza ahashyitse mugabo hari bavuga bati ibiciro biracyari hejuru nuko ari ukuntu yogabanya mugazi n'amareta biganira murakoze
nagomba ngaruke gato kuri ya masezerano y'Niamey yatowe ku gikumu mu mwaka wa 2014 kubatazi neza amasezerano n'ingenzi ariko arafasha ku cyo kibazo cyo turavuga cyo gufashanya hagati y'ibihugu ku mbibe zabyo mwo yasigura gato muri make
amasezerano y'Niamey icya mbere akora n'ukugira ngo aratanga ukuntu ibihugu byoganira kubyerekeye imbibe aravuga ati boganira kubyerekeye uruja runuruza rw'abantu, kubyerekeye gukorana mu kugwanya ababisha, umutekano, kugwanya ibiza, korohereza abantu. Bavuze uti hariho imiryango kubera uko baciye imipaka usanga iri hirya no hino, hano bakavuga bati reka dukorane kugira ngo tumenyane, hanyuma turabe nuko twogera n'amaproje aduhuza. Nk'ubu nababwira nk'ejo ubundi twako turaraba nko muri Burkina Faso na Mali, twarubase ibitaro bifasha abantu muri Burkina Faso nabo muri Mali. Urumva rero ivyo nk'ibintu twoza turakora, nico amasezerano avuga bugacanye gukorana. Hanyuma rero amasezerano ikindi akora nuko arashyiraho amafaranga bazogomba gushyira hamwe ibihugu byacu kugira ngo byubake aho hantu hahimbibe kugira ngo hatere imbere, hatere imbere abanyagihugu borohegwe mu byo bakora. Nibyo navuga muri makeyi muri amasezerano y'inyame. Abamaze gusinya ayo masezerano ibihugu 18, abamaze kuyashyira mu ngiro ibihugu 9, dukeneye rero ibihugu bindi 6 kugira ngo ayo masezerano azoce akora. Novuga yuko kandi ibihugu byinshi byasinye amasezerano dukeneye no mu ngiro ibihugu byo muri Afurika y'Uburengero, hanyuma turize ko mu minsi iza ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba nabwo nyine bizosinya bakabishyira mu ngiro, hanyuma tugahita tukorohereza abanyagihugu bacu.
Ndabashimiye. Hanyuma tubandanije kuri ayo masezerano y'Niamey, niko ki byafashe igihe kugira ashigweho?
Byarafashe igihe kubera yuko kenshi si kubera yuko abantu bataba bishaka, nuko gusa kenshi ibihugu byinshi bifite amategeko yabyo biraba, ugasanga birafashe nko mu gihugu kimwe babisiguriye yuko ari ibintu bica mu nama y'abashikiranganji, bivuye mu nama y'abashikiranganji ko umukuru abise k'umukono amasezerano akaba aragiye mu ngiro. Ibindi nabyo biva mu nama y'abashikiranganji, bivuye mu nama y'abashikiranganji bikajya mu nama nshingamateka, hano bikungurwa mu nama nkenguzamateka, hama habikabona kujya mu ngiro. Urumva rero birabana n'amategeko y'ibihugu, hanyuma icyo gihe nibaza yuko bafashe igihe kirekire kugira babanze babitahure, babanze babyumve, kuko nababwiye ubwo rujya n'uruza n'abantu baruvuga kenshi iyo haje abanyamahanga baje gushaka kwiteza imbere, si nyama bakigwa n'amaboko yose. Hariho ababibaza ati mbega aba bantu ntibaje kudutwara akazi kacu n'ubukene twari turimo, ugasanga bibyuye amatati menshi cyane rwose. Rero ibihugu byinshi byaritonze bavuga tuti reka turabe ibi bintu nyine bitwe biragenda, mugabo igihe bashyiriye umukono kuri aya masezerano yorohereza urujya n'uruza n'urudandazwa muri Afurika, nibaza yuko ubu twarabonye ko hariho umuvuduko kugira ngo ibihugu bishyire amasezerano mu ngiro, dushobore guhahirana nkuko nabivuze, abantu bashobore gutemberanira. Ibyo rero nibyo turimo turakorera ko cyane, kandi tuzishyiramo n'ingufu nyinshi muri imyaka iza.
Muri aya masezerano nicyo kigo cyanyu mwavuze ko mwigaragaza gutunganya neza imbibe ziboneka hagati y'ibihugu hamwe no gufashanya ku mbibe. Mwotanga akarorero aho uko gufashanya icyo gikorwa kibonekeza kiriko kiragira intambwe mu karere ka Afurika? Ni nka hehe urabitu turere tugize Afurika aho wibaza ko hariho intambwe ziriko zirakogwa muri iyo nzira?
Cyane rwose, nibaza yuko turabye intambwe nyamukuru ahabereye mu bihugu by'Iburasirazuba bya Afurika. Ubu nari namye ndabivuga yuko nko mu Burasirazuba bwa Afurika ubirabye neza, umuntu arashobora kuva i Burundi ukajya mu Rwanda, ukajya Tanzania, ukajya Uganda, ukagenda gushika muri South Sudan atakikugoye, ufite pasiporo yawe gusa yuko uri umwenegihugu bava muri ibyo bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Aha hakurikira ni muri Afurika y'Uburengero, aho naho baragize intambwe ikomakomeye cyane rwose, naho nyine urudandazwa ingorane dufite ubu nyine ingorane z'umutekano, mugabo naho nyine kubera amazi ko ariho imigwi myinshi y'iterabwoba nabo bari kuharagerageza. Hagakurikira ibihugu, novuga ibihugu biri muri Afurika y'Epfo, hanyuma hagasubira novuga hakingorane ni muri ibihugu bya Ethiopia na za Sudan, kubera naho nyine dufite ingorane z'umutekano. Mugabo muri rusange novuga ko abambere cyane cyane ari mu Burasirazuba habagasubira mu Burengero, aho niho tubona hari intambwe ikomeye cyane rwose.
Mu rugo Uganda mwagize mwitavye ruheruka kubera ya Bijan ku bijanye n'akarere ko muri Afurika mu Burengero ku byerekeye ko gufashanya ku mbibe no gutunganya imbibe ziboneka, havugiwe ibiki? Mwariko muravuga ko karere kamaze kugira intambwe, ariko nkuko mwabivuze kare mwavuze ko mu bihugu bimwe bimwe biri ngaho hafi y'imbibe hari ibibazo kubera izo nkozi z'ikibi zitera umutekano muke. Muri rusanga ku karere mu nama mwagize mwabonye havuga ibi biki nibihe byashikirijwe nibyasabwe kugira ngo ibintu bimere neza kurushiriza kuvyereka icyo kibazo
murakoze cyane gose cy'ambere babanje kumvikana ibihugu 15 byo muri Afrika y'Uburengero babanje kumvikana ibyo bazokora mu myaka itatu iri imbere barumvikanye yuko akazi bazokora mu byerekeye kuraba imbibe aho ziri no kuzikomeza barumvikanye ukuntu bazokorana mu byerekeye gutuza iyo migwi y'iterabwoba korohereza urudandaza barumvikanye ukuntu bazokorana ku byerekeye gukomeza ibigo bijejwe kuraba imipaka mu gace kawo ibyo rero nibyo bumvikanye mu bikorwa bazokora mu myaka itatu iri imbere ikindi kintu bakoze gihambaye nuko harico bahamagaje bita l'appel d'Abidjan cyangwa nuko no bita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda
appel no vuga nk'akamo katewe
akamo k'Abidjan bakoze cyane gose bate akamo k'Abidjan aho bavuga bati twebwe mu karere kacu mu bihugu by'uburengero bwa Afrika fiyemeje yuko ku itariki 31 numwe zo mu kwa 12 2023 ibihugu byacu byose bizaba byasize ku mukono kuri aya masezerano y'imyame kandi bakabishyira no mu ngiro rero icyo ni cyo kintu gihambaye biyemeje hanyuma kandi nkabona yuko bizoba nk'akarubero ku bindi bihugu biri mu zindi izindi mu bindi bihugu byo muri Afrika ikindi nacyo biyemeje baravuga bati turakeneye umukuru w'igihugu cyo muri Afrika adufasha kugira ngo sinzi ko mubize muri Afrika hose turafise nk'abakuru b'ibihugu mu mazi nka perezida w'u Burundi bamugize umukuru w'igihugu arabikibazo cy'urwaruka n'umutekano muri Afurika hamwe rero hari abavuga bati turakeneye umukuru w'igihugu nawe azodufasha kubyerekeye imbibe icyo kibazo ntitwagitorera inyishu mugabo nibaza yuko igihe abakuru b'ibihugu bazosura guhura mu kwa kabiri k'umwakuza nacyo bazosiga bakaraba umukuru w'igihugu yofata ako kazi ko kudufasha muri to twakora nibyo muri make navuga
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Idrissa Bakungu uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza
mwiriwe uhamagaye uri he Bakungu
yari mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza
kuvuga ngo mbaje gushimira umutumiza mwatumiye kubera ngo atubwiye ibintu byiza cyane inyungu yasabira abanyafurika ko twakwishyira hamwe kugira ngo tubashe kwiteza imbere ubu ubumwe bwa Afurika burakenewe cyane ndamubaza ngo akabaje kamwe ngo inyungu twaba dufite kwishyira hamwe ko yaba ari nziza abona kwishyira hamwe byakunda none se ibihugu bitari byishyira hamwe bitari byumva iyo gahunda yo kwishyira hamwe cyangwa abanyafurika ko twebwe abenshi ntabwo bajya bagendera kwishyira hamwe bakumva ko bahora nyine bari inyuma nyine y'abanyamahanga abazungu ariko mbona ngewe ku giti cyanjye kwishyira hamwe byaba ari byiza cyane tukanatera imbere cyane nako byashoboka kwishyira hamwe ko byashoboka kwishyira hamwe tukagira n'ifaranga byacu rimwe ibintu byose tugahuriza hamwe twese abanyafurika tukiteza imbere tudashyize hamwe nta kintu twageraho gushyira hamwe biba byiza cyane kubera ngo dushyira hamwe tuzagera ku bintu byinshi cyane tukiteza imbere tukubaka amashuri tukubaka ubuvuzi ndetse byose tukabyubaka twese abanyafurika tugashyira hamwe
murakoze ndabashimiye ambassadeur Fred icyo cyumviro cya Idrissa Bakungu mukibona gute
Idrissa Bakungu aravuze ibintu binyohera kandi aravuze n'ibintu by'ukuri abanyafurika tutishyize hamwe tuzozimangana sinzi ko mwabonye igihe abakuru b'ibihugu baza hamwe bakavuga bati abanyafurika tugomba kujya hamwe kutagiye hamwe bazoducamo ibice bazodusahura kuko nibyo kubera kuga n'ubunye usanga hariho n'akarenganye kadafite ingene kitwa uyu munsi siko turavugana hari inama iri kubera pari mu Bufaransa bariko baravuga ingene ibigo bigezwe imari ku isi ibirenganya Afurika Afurika nayo ntishobora gukomera itagiye hamwe ikintu cya mbere tugomba gukora muri Afurika ni ugarukana umutekano mu bihugu byacu umutekano nicyo kintu cya mbere gihambaye kuko nta mutekano nta terambere rihari ni ukuvuga tukava mu bintu by'amoko n'injyane ngo runaka ngo va mu bwoko mu bwoko bubi ngo turamwanka ngo bikire tukabivamo ibyohonye kuko umunyafurika ahagiye hose iyo uri umwirabure bakubonye ntibamenya ngo uva mu bwoko runaka na runaka kuko iyo uri umwirabure baragusuzugura aho ukize ikindi kintu gihambaye gituma hageze yuko mu kuri abanyafurika tujya hamwe urahabye ibihe twakiyemo mu myaka iheze icyorezo cya COVID n'amabi cyakoze ukaraba n'ingene Afrika yafashwe ukabona yuko baturenganije mugabo icyiza nuko bakuru ibihugu byacu bakibahaguruka baravuga bati kuva uno munsi natwe tuzokwikorera ikingo byacu kwikingira ngira ngo murabizi nko mu Rwanda haheruka kugurwa ishyirahamwe rya Afurika rizoraba ukuntu bubaka incanco yego murakoze cyane incanco ibyo byose ni muri iyo gahunda yo kugira ngo tujye hamwe twiyubake ubu bariko barakora cyane rwose no kugira ngo turabe yuko twakoresha n'amafaranga amwe duhereye cyane cyane tuvuge mu karere ahadutuye gahoro ibizokoroha kuko nabo bantu badashaka ko tujya hamwe nabo ntibasinziriye birigwa barutse ukuntu baguma baducanishamwo kuko baducanishijemo biraborohera kuducinyiza no kudusahura rero ibyoye nuko abanyafurika baguma kubimenya kandi n'abana bacu bakabimenya bati batoye yuko iyo niyo ntambara nyamukuru tugomba kurwana hanyuma tukiteza imbere yewe birandyohera nk'iyo ngiye ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda cyangwa ya Kenya na Tanzania na Uganda nkabona hari urujya n'uruza abantu baragenda bakizana ni byiza cyane rwose n'ahandi niko byari bikwiye kumera kandi turizeye ko aho bitari bizomera gutyo
ku mirongo ya telefone tuyihimbaze Veniste Dismas uratwumva
yego ndabumva
uherereye he
nerewe ngambo rusata muri Gambia
ufite ikibazo bazo mutumire icyumvire shikiriza
kimeni kibazo kimeni ni cyo shikiriza kuri cyari ka abashikiriza uwo munyako wa mu ambasaderi
mu bishikirize
ni kuvuga kuri bijyanye n'imipaka batweke abanyafurika ariko bavuga neza cyane turakwiye kujya hamwe tukiyumvana mu nk'itubona yuko kumbure umuntu ava mu gihugu kinaka cyangwa ikindi ari umwasi wiwe ahubwo tukabona yuko twebwe abanyafurika turi bamwe dukwiye kugira Afurika imwe hanyuma tugashyira hamwe iterambere ikindi nacyo tukaraba icyumviro by'abazungu dufatiye ku byumviro byabo by'abazungu ni ukuvuga abazungu bobo usanga bashyize hamwe umugabo bajino bagaca bagomba kuduteranya ariko natwe turakwiye kwikubita agashi nk'uko tuzaba turimo bamwe twatembereye no mu bihugu by'abazungu tukabona bobo ko ibyo bagira ino muri Afurika bo batari ko biri iwabo hanyuma tukaraba natwe tukasa n'ubuhinyura tukagira ubumwe bwacu murakoze cyane
ndabashimiye murakoze Radio Sud America i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye ugufashanya hagati y'ibihugu byo muri Afrika ku mbibe zavyo mu bijyanye no kurekurira uruja n'uruza atanta nyigwa abantu n'ibidandazwa hamwe no kubahiriza umutekano mu turere twegereye imbibe no guteza imbere utwo turere umutumire wacu akabari ambassador Fred Ngogaga Teretse akaba ari umuhanuzi mukuru wa komisere ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akaba ari Addis Abeba muri Ethiopia nagomba ngaruke ari ikintu mwavuze ko mu byo tuma Afurika itera imbere n'ivyo twako turavuga ko gufashanya hagati y'ibihugu kumbi bezavyo bigira intambwe kwakwiye kuba ukurengera ibibazo by'amoko muri Afurika. Ikibazo cy'amoko muri Afurika ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ibihugu byinshi usanga hari injyane nyinshi zifatiye ku bwoko. Akaba n'ibindi bihugu aho usanga hari ukubana hagati y'amoko abagize ivyo bihugu bikaba bimaze kugira n'intambwe ziboneka kuko mwariko muravuga atamutekano kwataterambere ishobora kuhaba. N'ahandi havugwa ko nk'abanyapolitike bishimikiza ku moko kugira bagume ku butegetsi cyangwa bashikira ubutegetsi. Bizofata igihe kingana iki, bizofata iki kugira ngo ico kibazo cy'amoko kirengegwe muri Afurika kugira iterambere riboneka rishoboke n'ibi byose mwariko murasigura?
Murakoze cyane rwose. Nibaza yuko hari abantu haraba amatati mugabo hajya ntabwo kubuhaba haba intwaro mbi. Nibaza yuko ikintu gihambaye no kuraba ukuntu izo ntwaro mbi nazo nyine ibindi bihugu byoza biraraba igitsure bikabakemura bikanabafasha kuba muri amatati. Nta kintu kibabaje nko kubona yuko hakiri mu bihugu byinshi ibibazo byerekeye amoko. Ibyo nabyo nta kindi kibitera atari ukutuzuriza abenegihugu bose. Mugabo novuga yuko urabye ibibazo tuhanganye nabyo kuri iyi si kuri izi saha yabikwiye kwa biteye isoni cyangwa tukabivuma umuntu aza babazana bashimbere bya moko bazi n'abanyepolitike benshi babikoresha nabo nyine tukabatuma urutoki tukavuga tutyoya ibintu uko murakora sibyo mu by'ukuri ubirabye neza burya umuntu n'umuntu twese turi ingenzi ngaha kuri iyi si twese tuva amaraso twese dushaka ubuzima bwiza dushaka ubuzima bwiza abana bacu dushaka yuko aho ababyeyi bacu badushikije dantu tuzotera iyi ntambwe tukiteza imbere tukava muri izi njyana zitagira akamaro kandi zamaze zidusuzuma iminsi yose ikindi kintu nacyo navuga ni uko Afurika irakunze cyane rwose ubu butunzi dufise kubona yuko tudashobora no kwiteza imbere kandi dufite ubutunzi kubera kwirirwa mu njyane ni ibintu bibabaje cyane rwose kandi nibaza yuko ubu hageze yuko duhaguruka nk'umuntu umwe abanyafurika tukava muri amatati akaca amaze tukajya ngaho tugakora tukikomeza kugira ngo no ku isi basubire batwubahe icyo ni cyo kintu cya mbere nibaza yuko tugomba kuduharanira kandi ntibite gusa mu majambo mugabo tukabishyira mu ngiro umukongomani umunigeriya umunyetiyopiya umurundi umunyarwanda ntibisanzwe turavukana twese kuko ku muzungu we naho twavuga indimi zitari igice kimwe abona urukoba nirwo baduhora hama rero tugomba kumenya yuko ariko tubayeho kuri iyi si hama tukiyunga tukajya hamwe
nashaka ngaruke kuri ka karere uruja n'uruza tantambamyi ku bijyanye n'ubudandaji ku mugabane wose wa Afurika abitegereze ibintu baravuga ko gushika ubu ayo masezerano ni meza ngo ruja n'uruza mugabo akavuga ati muri Afurika kubera ibihugu bitaratera imbere byinshi bigikenye cyane usanga n'amahinguriro ataratera imbere nta kintu kinini bihanahana mu byerekeye ubudandaji baravuga sinzi ko ubudandaje hagati ya Afrika ni nk'ibice bitanu cyangwa bitandatu ku ijana by'ubudandaje muri rusange impinga iracana ndende ni kimwe mubona cyokogwa hamwe ibyo mwari ko muravuga byoshigwa mu ngiro
ibintu bishyize mu ngiro n'ukuri agimana yaduhaye Afrika dufite byinshi twotera imbere kandi nta gituma abantu bacu babandanya bagira ingorane z'ubukene bagira ingorane z'amazi hariho n'ikindi kintu gihambaye hari ibihugu byo muri Afurika biko bikora neza cyane cyane mu ntwari ibereye kandi bitejeje imbere cyane rwose hariho no kurahura amasomo mu bindi bihugu aho biri kubigenda neza hanyuma nk'umwe akavuga ati ndabye nk'ahariye muri Afurika y'epfo bari dukuntu bateze imbere imyuga hariya anye mbega gihe ntarahura ubwenge nkabuzana iwacu rero icyo ni cyo kintu cya mbere nibaza yuko abanyafurika tukamenya no gukundana tukamenya no kwiga ibyagenze neza hamwe ukuntu bizana iwacu aho dufite ingorane ni ukuri muragenda mu bihugu byinshi byo muri Afurika hari ibihugu biteye imbere cyane rwose byagize intambwe ikomeye kumenya mugabo hakaba n'ibindi biri mu ngorane zidashoboka hamwe ubwo bibaza uti none imyaka 60 yaheze twikukiye ati ugasanga nta n'ibitaro icyo gihugu gifite mugabo ugasanga ugiye kuraba ku butaka bwawe ugasanga utunze igitangaza rero ibyo ni byo nibaza bizoza byadufasha duhahiranye tugashyigikirana tugashyira imbere ubuntu ari imico myiza y'ubuntu yo gufashanya no gukundana kuko niyo itoranga tw'abanyafurika mu bisanzwe
bandanye kuri iki kiganiro mutumire nagomba ngarukuye kuri cya kibazo mwavuga mu kigo cyanyu mu byo muri ko muragerageza gukora harimwo gutunganya neza imbibe ziboneka neza hagati y'ibihugu muri Afurika icyo gikogwa kigeze ni igikorwa kitoroshe gisaba uburyo n'abahinga mubona ari hehe izo mbibe ziboneka zimaze kwibonekeza mu bihugu muri Afurika no mu turere tugize Afurika
murakoze cyane rwose nibyo bisaba uburyo bwinshi bigasaba n'ubuhinga novuga yuko mu bihugu byose ibihugu byose bya Afurika hariho ibihugu byamaze guheza ako kazi novuga nk'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba byinshi Afurika y'amajyepfo barakurikije igikorwa cyane rwose mugabo nk'uko nabivuze tumaze gukora akazi gashya kuri 40% turacyafite urundi rugendo mugabo biri kubera kugwa cyane rwose nk'igihe twari Abidjan ibihugu byo muri kariya karere narabonye ko byateye intambwe uyu mwaka ubundi bari bamaze no gushyiraho sinzi ukuntu babita mu kirundi amaborne
ibimenyetso
hanyuma ikindi kintu twasanze kandi urabona ubundi mu buhinga bwa none haraje ibyuma bikomeye cyane rwose bigafata nk'amakodone bari bafite igihe twikukira waraba uno munsi ugasanga hariho nk'imbibe zahindutse gato ugasanga nk'iyo kimwe cyarataye nk'ibirometero urumva ukuntu umuntu agenda arakosora afasha ibihugu kuyaga kugira ngo ntibizovemo amata hanyuma rero nibihinduka byihe ugasanga nk'ubu nk'ahantu hari imbibe uruzi rwo rwagira uyu mupaka hamugasanga nk'uruzi rwarahinduye ugasanga nk'abantu tuvuge bahora ari abatanzania ugasanga babayeho muri Malawi cyangwa abo muri Malawi bakaba abatanzania ibintu nk'ibyo honye birahari mugabo aho twebwe cyo dukora nuko cyadufasha ibyo bihugu byagize ingorane kugira ngo zitorere inyishu ku ibyo bibazo bitende guca amatazi
ku byerekeye ko kugurura imbibe no gukorana ku mbibe ibihugu bisangiye harabitegereza ibintu bavuga ko hari ibihugu byinshi nko muri Afrika bishaka kwiyugarana mu mbibe zavyo bibona ko kugurura imbibe bimwe mwabisiguye bishobora kuzana ibibazo bijanye n'umutekano bishobora kuzana abanyamahanga bashobora kuza bagahiganwa n'abari muri ico gihugu bigatuma haba inzankano n'ugwanko rw'abanyamahanga mwabivuze ibihugu nka Afrika y'Epfo n'ico gihugu citwa ngo nico giteye imbere mu butunzi muri Afrika ariko abantu benshi baracakenye urugero runini rw'abacanicana bakiri bato uwo mutima wo kugomba kwiyugarana ndikiri inzitizi ikomeye kuri ibi byose mwasiguye
cyane gose novuga digitangaje nuko uko wiyugarana ni kuguma mu bukene ariko wuguruye kenshi abo bantu ntibabaje gusa gutwara akazi k'abo bantu babaje no guteza imbere ico gihugu bahariho n'ababazanye imitahe hama rero ugasanga nta nyungu mu by'ukuri bagira nuko gusanyira abanyepolitika cabikoresha cyane cyane mugabo mu by'ukuri twe twararabye dusanga ibihugu byiyuguruye ugasanga ni ibihugu kandi bifite amategeko akomeye kuko nk'ibibazo by'umutekano mu bisanzwe nicyo baye ikibazo kuko hari inzego z'umutekano zikomeye kandi zikora neza umuntu wese ari guhungabanya umutekano ziramuhasha hari ibibazo byo gutwarangwa akazi urashobora no kujya muri sentare ukitwara barakurenganye urumva igihambaye no kuronka leta zikora neza iyo leta zikora neza kandi zigatunganiriza abenegihugu kenshi n'izo ngorane ntizihaba mugabo rero kenshi hari abantu mu bihugu bimwe bimwe baca bashaka kugira ngo baryohere abantu kandi ikomere bagaca bafata bagaca bugara noneho na bose mugabo ibyonyi twarababwiye kandi tuguma tubasigurira yuko ari ibintu tubidusubiza inyuma atacu bizana kandi byonone abanyafurika rero ni ibiganiro tuguma turonka n'ibihugu bituyobora tukabisigurira hanyuma cyane cyane tugashyira n'imbere n'ibihugu byuguruye kandi aho biriko bigenda neza ukavuga uti aha biriko bigenda neza mwagize iki nike kiza mwagize mubwira abandi bakabikora
muri make imbere yuko turangiza abakiri bato mubafasha gute kumva akamaro ko kugurura izo mbibe no gukorana hagati y'uturere turi twegereye imbibe z'ibihugu byo muri Afrika kuko nibo kazoza kandi nibo bazovamwe abategetsi bo muri kazoza
ikintu kiryoshe cyane rwose ni uko abo bakiri batoyi nabo nyine turafite porogaramu yo kubigisha inyungu ihari yuko abanyafurika bakorana bakaba umwe bakiyunga bakaja hamwe turabikora tukabyiga mugabo rero ikibabaje nuko niyo hageze guhungabanya umutekano guhiga abantu kubahora ubwoko kugira gute nubwo rwaruka nyine bakoresha rero turasabye kandi tumaze dukorana n'abayita yose yuko ikintu ca mbere bigisha abanyagihugu abana bakiri bato icya mbere ni ugukunda igihugu cyabo kugira kabintu gukunda umunyafurika mwene wabo kandi tukibona ko twese turi bamwe ego be tuvuka mu bihugu bitandukanye mugabo twese turi abanyafurika kandi turi hamwe tuzokomera ariko tutari hamwe bazotugendera ko
murakoze cyane yari umutumire wacu ambassador Fred Ngoga gateretse umuhanuzi mukuru wa komisera jejwe amahoro n'umutekano mw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ari Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia tukako turavuga ku kamaro ko gufashanya hagati y'ibihugu byo muri Afrika ku mbibe zavyo kugira byorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa byongere bigwanye inkozi z'ikibi no guteza imbere uturere twegereye imbibe hagati y'ibihugu bya Afrika n'akamaro bifise ndashimira rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyiyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira mugire ibihe byiza
ndigira hirya ariko madam ubinyegera ariko abanyabugonje ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubibugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana shofe
wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emiye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapa Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Been said already.
Yeah.